Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika Uganda mu karere ka Kisoro namwe bimwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 vya radio ijwi riyobona hano muri studio ya gatatu ijwi rya Amerika muri kumwe na Joy Diane ni nahazwengiye kwashikiriza amakuru yo kuri no umugoroba. Mu Burundi umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi wemeza ko abanywanyi babo babandanya kuburabuzwa.
Aho garababwira ati warahise muti wawe narahise muti wanje reka tutambuke iyo tuja ni hamwe honyine ni wakora iby'abarundi bashima bose batagukurikira.
Uyu ni Agaton Rwasa atwara umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi. Président wa Ukraine Volodymyr Zelensky asaba imfashanyo zihuta za gisirikare. Muri Afrika y'Epfo agashavu karaniga mu banyagihugu bababajwe n'urupfu rw'imiyabaga 21 bikekwa ko bahitanywe n'isumu bariye muri restaurant. Sudani yagiriza Ethiopia kwica abasirikare bayo 8 n'umusivile bari bapfungiwe ku murwa mukuru wa Addis Abeba. Ano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanyisase mube hafi ya maradio yanyu. Amakuru yacu reka tuyahere muri Afrika y'Epfo abanyagihugu bashavuje n'urupfu rw'imikangara 21 mu kibanza c'uburiro n'ubunywero citwa Enyobene Taverne byabaye mu mpera z'indwi iheze. Nimbwiye abategetsi bajeje amatohoza bavuga ko bashobora kuba bahitanywe n'isumu mu byo bitabaye n'impaka. Mugenzi wacu Fideni Yongabo reka tumuha mwanya atubwire ibindi kuri ino nkuru.
Imwe muri iyo mikangara yariko ihimbaza irangiza ry'ibibazo by'amashure bwi abandi bariko bahimbaza iminsi mikuru yabo y'amavuko. Abanyafrika y'Epfo baraguye mu gahundwe igihe bumva ayo makuru. Abanyagihugu baba ahitwa Scenery Park ku nkengera z'igisagara cya East London bari basavye abategetsi kugara ikibanza kiri mu buriro n'ubunywero cya Enyobeni Tavern araheze indwi zitari nke kubera cyakira abakiri bato. Icyo kibanza cyambuwe uburenganzira bukirekurira gukora uno munsi ku wa mbere. Amasanamu yaherekanijwe ku mbuga ngurukana bumenyi atarasuzumwa n'abategetsi yerekanye ibiziga by'imikangara ikwiragiye hasi mu kibanza cya Enyobeni Tavern abandi bumiye ku mameza n'intebe bari bicayeko. Umuvugizi w'igipolisi cyo mu ntara ya Escape Brigadier Mblinkosi Kinana yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko warakiri muto cyane kurusha abandi yari umwana w'umukobwa w'imyaka 13. Prezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ku munsi w'Imana ko afise impungenge ku kugena abana bakiri bato barekuriwe guhurira mu kibanza cya Enyobeni Tavern. Amategeko yo muri Afrika y'Epfo ntiyemerera abana bari munsi y'imyaka 18 kunywa inzoga.
Fidela Nyongabo urakenwe kandi turanaca ari kumwe utuvanaho muri Afrika y'Epfo cyo dutwara muri Sudani igihugu cagiriza Ethiopia yisha abasirikare bayo 8 n'umusivile umwe mu bari bapfungiwe ku murwa mukuru Addis Abeba.
Igisirikare cya Sudani ku munsi w'Imana cyamenyesheje ko icywa ry'abo bantu ari igikorwa kigayitse cyabuze ko kizokwishura kuri ubwo bubisha. Mu itangazo cyasohoye icyo gisirikare nticyamenyesheje abo bantu 8 bishwe baribo no kugene bafashwe n'igihugu cya Ethiopia. Ndaco abategetsi ba Ethiopia babitangaje ko icese. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibanyi yagiye itituka mu myaka ya vuba bifatiye ku matata amaze igihe ku bice bitari bike bikoreshwa mu vyerekeye uburimyi iri ku rubibe isangiye mu karere ka Al Fashaka. Sudani ivuga ko ivyo bice biri ku butaka bwayo bifatiye ku masezerano agabura imbibe hagati yayo na Ethiopia yashitswe ko mu myaka ya mbere yo mu mwaka w'1990. Ugutana mu mitwe kwaragiye kuraba hagati y'ivyo bihugu vyombi mu kiringo c'imyaka ibiri irangiye. Vyari inyuma yuko Sudani ivuze ko yigaruriye igice kinini c'akarere ka Al Fashaka igasaba Ethiopia gukura inteko zayo mu bice bibiri ivuga ko biri ku butaka bwa Sudani. Mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2021 Sudani ivuga ko abasirikare bayo 6 bishwe igitero cakozwe n'igisirikare cya Ethiopia muri ako karere. Ivyo bihugu vyombi byaragiranye ibiganiro bigenewe gutorera inyishu amatati yerekeye akarere ka Alpha Shaka. Ivya nyuma biheruka kubera ku mugwa mukuru wa Sudan Khartoum mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2020. Yamara nta ntambwe byagize.
Hejuru ya Amerika turacabandanya n'amakuru agezeho ku mugabane wa Afrika. Umucamanza mukuru wa sentare nkuru y'igihugu cya Nigeria yatanze imihoho mu ndwi iheze abacamanza b'iyo sentare babi bamwagirije kujya ruswa, ariko nabo bihakana yivuye inyuma. Fide Niyongabo n'ivyagarutse kutubwira.
Uwo mucamanza mukuru Tanko Muhammad atanze imihoho mu mabanga yiwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana, nk'uko umuvugizi wiwe yabitangarije itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press. Yamara ntiyatanze impamvu z'iyo ngingo. Tanko Muhammad afise imyaka 68 muri iki gihe, yari yagenywe muri ayo mabanga mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2019 asubiriye uwitwa Walter Onogen, yakurikiranywe ku vyaha vya ruswa. Ugutanga imihoho kwa Muhammad kuje indwi imwe inyuma y'uko abacamanza 14 bo muri sentare nkuru y'igihugu basohoye ikete rimwagiriza ruswa. Iryo kete rivuga ko yihojeje ivyabo bacamanza bamusavye. Bamenyesha ko naho inama nshingamateka y'igihugu yongereje amafaranga agenewe sentare nkuru y'igihugu urwego utarangura akazi kago neza kubiberekeye. Bamenyesha ko ivyo atawo bisabirako. Itegekanijwe ko umucamanza mukuru mushasha wa sentare nkuru y'igihugu atangazwa akongera akemezwa mu mabanga yiwe mu misi iri imbere.
Abantu batari munsi ya 26 barishwe mu gitero cabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye dusozere mu karere ko mu manuko bushira uburengero bwa Kameruni. Ni igice kirimwo abashaka kwiyonkora kuri ico gihugu benshi. Fide Nyongabo turacari kumwe.
Eno Daniel Kewong, umwe mu bajejwe uvuzi mu karere ka Akwaya ico gitero cabereyemwo, avuga ko ibiziga vy'abantu 26 vyatowe gushika ubu. Hari abataraboneka kuva ico gitero co ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije kibereye mu mihana yahitwa Berlin hafi y'urubibi na Nigeria. Menyesha ko ivuriro ryaho ryaturiwe. Abashaka kwiyonkora kuri Cameroon bavuga ururimi rw'icyongereza ariko bagwana n'igisirikare cy'icyo gihugu mu ntara zivuga ururimi rw'icyongereza ziri mu bumanuko bushira uburengero n'uburaruko bushira uburengero bw'igihugu kuva mu mwaka w'2017. Ni nyuma y'uko imyerekano yasaba ko ababa muri izo ntara zibiri baserukirwa kurushiriza yakandamijwe bikomeye. Mbere abatari bake barahasiga ubuzima. Abakoze igitero cyo ku munsi wa gatandatu w'indwi birangiye bararashe abantu badatora. Ishirahamwe rihananira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch imenyesha ko abashaka kwiyonkora kuri Cameroon bo muri izo ntara zibiri zivuga icyongereza bongereje ibitero byabo mu mwaka urangiye, harimwo kwica abasivile, kubanyuruza no gukora ibitero ku mashuri. Ilaria Allegrozzi, umushakashatsi akomeye mu ishirahamwe Human Rights Watch akorera ku karere ko muri Afrika yo hagati, amenyesha ko babikora atankurikizi zibaye.
Ijuga Amerika nanabice ku masonga nk'itangura. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasavye abategetsi b'ihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi akoresheje ubuhinga bwa video ko igihugu ciwe coronka kandi vyihuta nk'ifashanyo ya gisirikare. Fidel Niyongabo arabandanya n'ino nkuru.
Abategetsi bakoraniye mu gihugu c'Ubudagi ku ruhande rwabo bemeye gufasha igihugu ciwe igihe cose bizofata. Ni mu gihe biteguriye kuduza ibiciro vy'ibidandazwa bivuye mu Burusiya no gufatira ibindi bihano bishasha ico gihugu. Ifashanyo n'utwigoro twabo bategetsi mu ntumbero yo guhana Uburusiya bibaye mu gihe Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yerekanye ku mugaragaro impungenge ziwe ko ibihugu byo mu burengero bw'isi byatanguye kurambirwa n'umutwaro w'ingwano mu gihugu ciwe uri gutuma ibiciro by'amasoko ntanga nguvu n'ibindi bidandazwa byankenerwa byiyongera cyane mu bice bitandukanye byo ku isi. Perezida Zelensky yaciriye ku mayange kandi abategetsi b'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi uburyo leta yiwe ikoresha imfashanyo imaze kuronka gushika ubu mu ntumbero y'ukwivuna ibitero by'Uburusiya. Umuhanuzi wa Perezida wa Amerika ku bijanye n'umutekano w'igihugu Jake Sullivan yatangaje ko ivyo Perezida Zelensky asaba cyane cyane ari kuronswa kurushiriza ibigwanisho by'ukwivuna za misile n'indege z'ingwano by'Uburusiya, harimo kandi no gufashwa mu by'ubutunzi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye abategetsi b'ibihugu indwi bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu by'ubutunzi ko igihugu ciwe gikeneye kuba gifite ingufu zihagije imbere y'uko gitangura ibiganiro by'amahoro n'Uburusiya. Abategetsi b'ivyo bihugu batangaje ko Ukraine ariyo yonyine izofata ingingo ku vyerekeye inyishu iciye mu mahoro yerekeye kazoza kayo. Yamara yiyemeje gufasha Ukraine mu kuyiha amafaranga ikeneye mu buryo bwihutirwa hamwe no kuyifasha gusubira kunagura ubutunzi bwayo mu kiringo kirekire kiri imbere.
Arakoze mgenzi wacu Fideni Yonga bukura makuru sahedire kudushikiriza na yandi mushaka kongera kurasanga kuri wezi tatu akaburungu radira tuvewa akaburungu uko memukanya tuja mkarere kibiyaga bigari. Kandi hato turabwirya shogama mu Rwanda heze mu ndwi iheze ariko imbere ko tubigaruka koreka tubanze tuje mu gihugu cy'u Burundi aho imyaka itatu irumanye umugambwe SNL utanguye ibirori byo guhimbaza isabukuru y'imyaka itatu na SNL itavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi byahimbarijwe mu ntara ya Cibitoke ejo kwa Mungu muri uwo mugambwe bakaba bavuga ko abanywanyi babo baburabuzwa kugira ngo ntibaburabuje kugira ngo ntibitabire ivyo birori ibindi kuri no nkuru turabaza mugenzi wacu Desire Tungimana akwijugiye Amerika ikigari mu Rwanda.
Ku kibuga cy'umupira w'amaguru muri komine Rugombo intara ya Cibitoke ni abanywanyi uwo mugambwe bakiriye agatongo wa Sarongo SNL ku rwego rw'igihugu. Ucumi Ananias Arongo SNL mu ntara ya Cibitoke niwe yakiriye ndongozi yaramenyesheje ko bahura n'ibibazo byinshi bijyanye no kuburabuzwa. Yashikirije gwasa ko abarongoye umugambwe SNDD duri ku butegetsi bababuza kubaka ingoro z'umugambwe wabo abajejwe intwaro nabo bakababuza gukorera ku mugaragaro.
Turafategura ibikorwa twayibonye mu nyandiko yashuka no mu ngiro hararanitswe amanama atandukanye yo kuzira ku mitumba yose uno munsi mu gitoro tw'umusoka mayira hose yaziye ku mitumba yabagaje umuntu wetaye ibikorwa tukadusaba rero yuko bingende kubana n'itakati y'ibigange hoba ari ukuntu kubaye itakateka k'umuntu wari wese kandi ahabwa n'iki n'amategeko.
Agatongo asa mu ijambo ryiwe yamenyesheje abanywanyi biwe ko bogira umutima rugabo wo guhangana n'abakeba babo ariko atawe bari yugwara. Amenyesha ko ako gatotezo bagirirwa kazotinda kagahera.
Ibyabaye birababaje ariko muri bata abantu bashobora kugira ubwoba muri hano bavuga yuko batsinze bavuga ko abantu bose bahereye iwabo bagatinya ko batsinzwe bakorana baratsinze cyo kuri cyane bari inzinzi.
Mustane wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza amenyesha ko muri komine arongoye imigambwe ibanye neza na hatazi bana zidakomanya amahembe. Amenyesha ko ibivugwa ko abanywanyi ba senere batotezwa ari ugushikuza.
Ikiriho nuko abantu mu kibano barashaka gushamirana n'abapfuye ibindi migambwe bivuye kutamenya cyane cyane niyo mbonye amaho dukunda kubona biva kutamenya. Ibyo rero twebwe iyo bishyitse turahamagara abo bantu tukabasigurira ko abantu bwiriza kubana mu bitandukanye bwabo bamwe bose kandi bwiriza gukora igikuru gusa bisunze amategeko muri rusangi. Abanyanya umugambwe SNL cyanke ko by'umugambwe SNL muri komine Rugombo birakogwa neza cyane kuko nta gihe na kimwe baratumenyesha uko byabo batekanije ngo bereke kuba
warongoye umugambwe SNL ku rwego rw'igihugu. Yasavye abo bajejwe intwaro gukunda abo barongoye ku rugero rumwe acasozera aronse impanuro abanywanyi biwe.
Nyabuna nyatso w'umuntu asuha kubera abafise mu mitima yabo gusuha kumusuhuza ahubwo arababwira ati warahisemo iki wawe narahisemo iki wanje reka tutambuke iyo tuja ni hamwe honyine ni wakora iby'abarundi bashima bose batagukurikira.
Iryo totezwa abanywanyi ba SNL bamenyesha ko bagirirwa riravugwa no mu zindi ntara z'u Burundi. Kuruna w'Imana hari ingoro y'umugambwe ya SNL muri zone Muhwazi komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi yarayituriwe n'abantu bataramenyekana nk'uko abarongoye uwo mugambwe aho mu Ruyigi babimenyesha. Itegeko nimero imwe agakwego gahagaze 16 ryo kuwa 10 ukwezi kw'icyenda umwaka w'2011 rijanye n'itunganywa bene ibikorwa by'imigambwe mu ngingo yaryo ya 11 rirerekana ko imigambwe ifise uburenganzira bwo gukora inama gutunganya amakoraniro no kwiyamamaza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Nanemeye ko tugaruka ku bya shogama mu Rwanda. Inama y'abakuru ya 26 y'abakuru b'ibihugu n'abaguverinoma b'ibihugu 54 bihurikiye mu muryango wa Commonwealth yaheze mu mpera z'ino ndwi. Mu kiganiro bamwe mu baprezida barimo n'u Rwanda Paul Kagame bahaye abamenyesha makuru baragarutse ku ndangagaciro ngenderwako z'uwo muryango. President Rwanda Paul Kagame agiye kuramutswa Commonwealth yarasobanuye uko we abona indangagaciro ngendegwa ko muryango wa Commonwealth agiye kuramutswa imyaka ibiri muri rusangi no mu Rwanda vyu mwihariko abisobanura yari kwishura ku kibazo ca bajijwe no menyesha makuru mugenzi wacu akorera radio yabongereza BBC amajwi ya President Rwanda Paul Kagame ari mu congereza asobanurwa mu kinyarwanda na Eric Bagirubusa.
Who defines the values? Or who doesn't actually have values?
Ninduje n'indangagaciro. Ubundi se ubusanzwe ninde utagira indangagaciro? Iyo abantu bavuze indangagaciro rimwe na rimwe hari igice kimwe cy'isi biyumvisha ko ari bo bonyine bagira indangagaciro n'ubuhangange mu kugena izo ndangagaciro. Rero abandi dusigaye nta ndangagaciro tugira z'ubutabera, ku buryo tugomba gukomeza kwigira kuri bariya basobanura indangagaciro. Bariya bo mu majyaruguru bahora biyumvisha ko ariyo zikomoka, bo batekereza ko aribo ba mbere mu ndangagaciro. Abandi tugomba gukurikira, ibyo ni ukwibeshya gukomeye, si ukuri. Natwe dufite indangagaciro, twebwe hano mu Rwanda, muri Afurika turazifite nta kibazo kuri zo. Ndashaka kubizeza ko nta n'umwe muri BBC cyangwa ahandi hantu wagombye kutumenyera indangagaciro kurusha uko tuzizi hano mu Rwanda, keretse niba mushaka gusubiramo amakosa y'abashaka kutugenera indangagaciro zacu.
President Paul Kagame ahayishwa ku kibazo c'indangagaciro ni mu kiganiro yari kwakorana na menyesha makuru y'i Kigali mu Rwanda. Tukivuga kuri iyo nama ya Shogam n'ishu President w'u Rwanda yatanze ku vyerekeye indangagaciro, umwe mu matavuga rumwe na leta y'u Rwanda hariwe Bernard Ntaganda avuga ko ikiganiro cagenze uko atarabifu yanenze uko ikiganiro cagenze, avuga ko u Rwanda rutubahiriza indangagaciro z'uwo muryango yavugiye mu kiganiro cari kigenewe amenyesha makuru yavuganye na mugenzi wacu Team Ishimwe. Atangura amubwira ko Commonwealth kubera mu Rwanda kubwiwe ngo ari nko kwigiza nkana. Reka tubumve.
Muri imbere kuri dusanga iyo nama cyangwa se bya bihugu bigiye cyo bita Commonwealth ari ibihugu byita ko ibihugu bifite demokarasi, ko twabonye ko ari ibihugu bifite ikintu twakwita nka hipokrizi mu Kinyarwanda, nibyo bita kwigiza nkana cyangwa se kwigirana nyinshi.
Wanditse itangazo rigenewe abanyamakuru uvuga ko u Rwanda ruhungabanya uburenganzira bw'ubwisanzure mu itangazamakuru buri mu ndangagaciro za Commonwealth. Ahangaha washaka kuvuga iki?
Icyo nashaka kuvuga, dufite ibimenyetso imifika bigaragaza neza ko u Rwanda ruhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abanyamakuru dufite benshi bafungiwe muri gereza z'u Rwanda, bitaba abanyamakuru gusa bafunze. Dufite abanyamakuru benshi mu Rwanda bahunze igihugu kubera gutinya guhohoterwa, bagira gusa umwuga wabo, bagira gusa ko ari abanyamakuru bigenga banze gukorera mu kwaha k'ishyaka rya FPR muri Rwanda.
Zimwe mu ndangagaciro za Commonwealth harimo ubwo bwisanzure uvuga, harimo uburenganzira bw'ikiremwamuntu, harimo demokarasi. Niba u Rwanda ari rwo rwakiriye iyi nama, urashaka kuvuga ko abemeye ko ibera mu Rwanda barebye nabi cyangwa barebye hafi?
Aha, ndirambuje nanone birashimangira itangazo iherutse gukora. Ikigaragara ni uko aba bantu cyane cyane ibihugu bya Rutugu, iyo igihugu cy'Ubwongereza cyane cyane ko birazi ko Commonwealth abayoboye ni Abongereza, ni leta y'Ubwongereza. Abangaba iyo bageze ku Rwanda bigaragara ko bagerageza bararama ntibashake kubona ibibazo u Rwanda rutera ibijyanye n'uburenganzira.
Mu kiganiro cy'abanyamakuru cyabaye iyi nama ya program irangira, Perezida Kagame yumvikanishije ko umuntu n'ubundi asanzwe afite indangagaciro, nta muntu wakwiye kuba amugendana kugira indangagaciro. Ahangaha ntabwo wemeranywa nawe?
Ahangaha rwose ntabwo twemeranywa nawe, kandi kumva gutyo ni kwiyangiza ukuri, kubera ko Commonwealth ifite indangagaciro zizwi. Nta mpamvu rero yo kuvuga ngo hari umuntu ugomba kubagenera indangagaciro. Oya, icyo tumusaba Leta y'u Rwanda, dusaba Perezida Kagame ni ukubahiriza indangagaciro za Commonwealth, nta zindangagaciro zindi tumusaba.
Ariko ibyo ngibyo uvuga nibyo ndi kukubwira, kuko we avuga ko umuntu asanzwe n'ubundi afite indangagaciro zimuranga.
Nabyumvise, rega n'ubundi ntawe ugenera u Rwanda cyangwa se ugenera umukuru w'igihugu indangagaciro. Niwe wagiye muri Commonwealth abizi neza abishaka. Bivuga ngo rero aho imfura zasubiraniye naho zihurira, nawe rero umukuru w'igihugu n'imfura nakurikize indangagaciro za Commonwealth nk'uko igihugu cye cyinjiye mu muryango wa Commonwealth kikiyemeza gukurikiza izo ndangagaciro.
Ntaganda, ukunze kumvikana gusa unenga, n'iki mu Rwanda cyagezweho wowe nka Ntaganda uvuga uti ibi byagezweho, nubwo bwose utavuga rumwe n'ubutegetsi ariko ukavuga uti byagezweho ku kigero gishimishije, nanjye iyo mbibonye hari intambwe mbona yaratewe?
Urakoze cyane, si wowe ubivuga gusa, hari n'abandi babivuga, ariko igihe aho mpagaze nk'umunyapolitiki utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, igihe ntabwo nshinzwe kuvuga ibintu by'u Rwanda. Njye rero icyo ngomba kuvuga ni ikitagenda neza kibangamire Abanyarwanda. Njyewe Ntaganda Bernard, ibyo wakora byose imbere yanjye ni ubusa gusa.
Turacabandanya n'ivya Shogama. Abatandukanye bafise ivyo bakora mu gisagara ca Kigali mu Rwanda bamaze kubwira Ijwi rya Amerika ko bungukiye cane mu nama ya Shogama yaheze ku mundwi twa Radio Sozereye. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi yabagendeye.
Mu minsi ya nyuma isoza inama ya Commonwealth, ubwo abakuru b'ibihugu na za guverinoma batangiraga kwitabira iyi nama, abaturiye ahaberaga inama cyangwa banyuraga mu nzira zakoreshwaga n'abashyitsi bahuye n'ikibazo cyo kugera ku mirimo yabo cyangwa bakayigeraho batinze babuze inzira. Gusa nubwo biri uko, hari abandi baturage bo mu mujyi wa Kigali bakora imirimo inyuranye bagaragarije Ijwi rya Amerika ko iyi nama ibasigiye amafaranga. Aba ni abanyabukorikori bo bari bahawe umwanya wo kumurika ibyo bakora muri iyi nama.
Dukora ibintu byose biboshye cyane cyane mu migwegwe, iyo abazungu barabikunda.
Curuza ibintu bya made in Rwanda, produit navuga ko ikunzwe cyane n'abanyamahanga, akenshi ni zino produit ziriho icyo twakita imigongo. Akenshi ni ibintu byo mu bitenge nyine bikorerwa cyane deep down nyine muri mu Rwanda. Nk'ibi bihugu byose byadusuye, iyo babonye ikintu cy'umugongo kabisa bahita bakitabira n'ahantu handitseho Rwanda. Urabona umupira uri umugongo, ariko hariho nk'ingagi, niyo produit iri kwihuta ntakubije mu byukuri. Kabone niyo yaba adafite amafaranga ariko ukabona ko agiye akunze icyo kintu.
Si abanyabukorikori bonyine bagaragaza ko iyi nama yabateje imbere, kuko n'abanyamuzika bahawe umwanya wo gutaramira hanyuranye mu mujyi wa Kigali bashimisha bitabiriye iyi nama. Nabo batahanye akanyamuneza. Uyu ni Bwana Nsabimana Leonard, umuhanzi ukomoka mu karere ka Rubavu, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ibi ngibi ntabwo bisanzwe, kuko nta munsi ndaririmba ahantu ngo bamembe amafaranga arenga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Ariko niba nkuze igitaramo inshuro ebyiri, Leta y'u Rwanda ikama agaciro kama amafaranga arenze miliyoni ebyiri. Njyewe ni ibintu bimeze nk'ibitangaza. Ikintu cya mbere ngiye kujyanira umuryango, urumva deja tubonye hari igisenya parcelle zirahendutse. Ubu ngubu dusye twibikaho parcelle binyuze muri Chogam, kandi nabaga mu nzu y'ubukode, ngiye kugura parcelle.
Abasanzwe bakora ubucuruzi bwo mu rwego rwo hejuru nabo babwiye Ijwi rya Amerika ko iyi nama yabasigiye amafaranga ariko ikiruseho yabafunguriye amarembo ku bacuruzi bagenzi babo hirya no hino ku isi. Uyu ni Sina Gerard ufite uruganda rwibutso rwubatse mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru.
Natwe turi mu baguriwe kandi mu babyungukiyemo kandi batungukiwemo ngo birangire, ahubwo n'ubuzima bukomeje bwagutse, kuko navuga ko mubaje umubare mwinshi ni abatahanye akabanga kimwe n'abakamenye. Icyane cya mbere ni akabanga, baragakunze, barakarya, baragakoresha, kandi bakagira n'impamvu baragatahana. Kandi mu bo twagiye tuganira nabo ugasanga intero ni nk'uko dukwiye gukomezanya imikoranire, imivuganire, kugeza ubwo twareho twakwagura twaguka mu gukorana.
Usibye abungukiye muri iyi nama mu buryo bw'amafaranga binjije, mukuru w'u Rwanda Perezida Paul Kagame nawe yashimiye uburyo iyi nama yagenze. Abinyujije kuri Twitter yashimye by'umwihariko abashinzwe umutekano batumye buri wese yumva atekanye. Mu bashyitsi bari bitabiriye inama hari baba bamaze gutaha, ariko hari abandi bakomeje gusura uduce tunyuranye tw'igihugu. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo Taxi mwitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Rola.
Dusure gato mu Rwanda mu rubavu murengerazuba bw'ico gihugu murenge wa Canzarwe, ahavugwa umuco utamenyerewe mu bigeme bavuga ko bigoranye kuronka abo bubakana izabo. Eric Bagirubusa adusigurire ivyo muco.
Adeline Nzasenga y'imyaka 32 y'amavuko atuye mu kagari ka Rwangara mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu mu cyahoze ari komine Rwerere ubu ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Numwe mu bemereye Radio Ijwi rya Amerika ko bigoye kubona umugabo uri umukobwa utifite icyarimwe uvuka mu muryango ukennye, yatubwiye ibyangombwa nkenerwa ku mukobwa witegura kurushinga.
Ni ibintu bizwi, ni ukuvuga ngo niba umukobwa akundanye n'umuhungu agomba kuzajyana saro, akajyana amabati, hari n'abasige bajyana moto, akajyana televiziyo, ibyo kurya by'ibindi bishimbi birayi ni byinshi ugasanga nka Daihatsu iruzuye.
Nzasenga yemera ko nawe hari abasore bagiye bamubenga bamuziza ko adafite ubushobozi bwo kubona ibishyingiranwa, ubu intego ni ugukora ibishoboka akabibona nk'urufunguzo rwo kubona umugabo.
Ntabyo mfite ariko ntacyo ubundi gukora mbishaka.
Hasi no hejuru mpaka igihe uzabibonera ukabona umusore wabiha
cyane twakumvikana twahuze. Akeshi ntabwo izo ngo zijya ziramba, ariko nyine abari nk'ikibombo kizirika wese niba mukeneye urabishaka, wabara kubishaka mukabana, ubundi rwazasenyuka rugasenyuka ukaba nk'abandi bose ariko wamubonye.
Ese umusore witegura kurushinga we muri aka gace bimusaba iki? Ni ikibazo twabajije Nzasenga.
Ngusaba afite iki gapfa kuba ari umuhungu gusa, hari n'igihe n'inzu muyifatanye cyangwa umukobwa akayubaka. Niba we ku mufuka we ku ruhande rwe nta kintu afite, ariko umusore aba ari gutagetinga akavuga ati byibuze uyu mukobwa nimujyana iwabo bazampibye.
Jacqueline Gikumi w'imyaka 23 y'amavuko nawe yemeza ko umukobwa utifite cyangwa iwabo ari abakene kubona umugabo bikimubereye ihurizo rikomeye.
None umuhungu wagutwara nta kintu cyo ufite n'ubuhe wamukura hisi. Niyo warangije amashuri nta kazi ko ufite ntago yakujyana, ubwo si yakujyana mu rugo rw'iwabo se nyine mukabana neza, akubaka inzu nawe ugashiraho iki? Kashira mabati niko bimeze.
Ni ihame
cyangwa se warangiza no kumwubakira akanaguhakana muri make?
Ndabyo bijya bibaho
beshi cyane.
Surubyiruko gusa rwa Cyanzarwe rwembeza iby'uyu muco kubashaka kurushinga muri aka gace, ahubwo n'abakuze babihamirije Ijwi rya Amerika. Emmanuel Mutumishi nubwo atemera ko abakobwa batabona abagabo mu nzira afata nk'ikiguzi, hari kitagomba kubura kivuye iwabo w'umukobwa cyerekeza ku musore bagiye kurushinga.
Ahubwo uko bigenda ni igihe umusore afite gahunda yo kubaka n'umukobwa afite gahunda yo kubaka bagahuza umutungo. Iyo habayeho kugira ngo ubu bwabo bashaka n'inda mutungo bafite, buri wese aje kubiganiza ku babyeyi be. Ubu ngubu icakora byo ngo umuco guhari bari kubagurira amabati. Abasore rwose ukubaka inzu ukamenya ko kwa nyoko bukwe uwo mukobwa kugira ngo azabeho neza nk'uko babishaka, ayo mabati bakayazana n'umukobwa n'ibintu naho kuzana ibintu amabati gatariho ubwo umukobwa ni ngaho abashingiwe ndaburira ndamatori hari.
Tuvuye kuri Mutumishi twabajije uyu musore kuri kwibivugwa muri aka gace kiwabo.
Izo ni ibintu bihari za hatari, ariko umukobwa iwawe batifite aba yahiye nyine ajya mu duka agashopinga, ariko yari umwana w'umukene ntacyo yageraho nyine urumva nawe urabizi.
Ku bwa Mutumishi abashakanye muri ubu buryo ingo zabo zishoboka kubw'imbaraga z'amategeko.
Wenda kubwo amategeko wazaba ari kubafasha kubaka ingo bizashoboka, ariko rimwe na rimwe ubona nawe ndambaraga zirimo kubere ko hari gihe hatagaragara mu rukundo akaboneka mu butunzi. Abasore badashoboye gukora byo banahanga amaso kuri abo bakobwa no kwa nyirabukwe ati ko kwa mabukwe hari akantu nzaje ndifata mu mifuka.
Uyu mucu uri ku gisenyura ajya gusa n'ijwi rya Amerika yigeze gusanga mu murenge wa Nyabitekeri Nyamasheke.
Harakoze mugenzi wacu Eric bagira ubusayo nkuru yiwe murumvise ko tutashoboye kuyibandanya kubera umwanya tubanye muto, ariko mushobora kongera kwisanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu kome. Mwakoze kudutega bibiri. Yakoze Nadia Taha yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bafatikanije kuri mikro yari Joe Diana Ninahazwe. Etienne Karekezi yaraduhagaririye muri bino biganiro vy'ino mugoroba nawe nyene yakenuye. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubipfurije ijoro ryiza, manyi no mu vyanyu.